Ndabaramutse bariko ruviriza radio isanganiro kaze mwana makuru mu Kirundi duhera ku inkuru nkuru ziyagize ishamwe janira gato yakabaguzi ya buko ribona ku inguriro ry'umwavu fumi rikwiye gushikiriza abarongoye igihugu ingorane rifise zituma yibonekeza ubukere bw'ifumbire mu gihe cirima y'impeshe n'agatasi Pierre Duwayo arirongoye muramwumva mwana makuru abanyeshuri baba bayijana kuva mu ntango y'umwaka w'ishuri ugiye gutangura mu Burundi nibo bazokwakirwa ubwa mbere mu buraro n'ishuri lise communal Al-Maktoum ryo mu Gatete muri komine Rumonge intara ya Burunga yitagise inyongera gaciro yavuye ku miliyoni 12 zije ku miliyoni ya ridi 30 kuva utumashini duharura amakorero batagisi dutanguye gukoreshwa bishikirizwa n'userukira komiseri ajejwe amakori yo mu gihugu mu kigo cigeranya makuru n'amatagisi Ober Eric Uwimana mwinga bw'ivyuma ano makuru mugiye kuyashikirizwa na Jean Marie Mayonga ndabahaye ikaze
sanga muri sanze kuri radio isanganiro
ano makuru tuyari mujanye n'ubutunzi kuva utumashini duharura makuru n'amatagisi dutanguye gukoreshwa itagisi inyongera gaciro yavuye ku miliyoni 12 zija ku miliyoni ya ridi 30 nkuko bishikirizwa n'uwaserukiye komiseri ajejwe amakori yo mu gihugu mu kigo cegeranya amakori n'amatagisi Ober asigurira abatanga kori bo mu isoko ya Ruvumera ingira ko mashini gakoreshwa abakoresha ku mashini n'abadandaza bashikana amafaranga ibihumbi 70 ku munsi n'abashikana miliyoni 25 ku mwaka Ferdinand Nitunga yamesheje ko two tumashini tugiye gushirwa mu rurimi rw'ikirundi kubera ko ubu turi mu rurimi rw'igifaransa tumukurikire
leta ni bakashizeho abakozi ba bene bakiyumviriye bari umviriye no buhinga barabushiraho ni mu ntumbero guterera n'igihugu kuko urishe urya muri yoni n'amajana 5 nubundi buryo guterera gutera mu gihugu kandi aho kawiterereye ko kajya kamashini saho gutoza amakori gusa kajya karafashe n'umudandaza karatu mudandaza gwiwe amenye ngene ko ruragenda kumwanya kumwanya kandi karatuma n'ubusuma bwaho rabugirwa mu rudandaza gwiwe bugabanuka kandi kamashini kubona twafashe ko kugugwa nikaza gufasha igobere gusa karafashe n'umudandaza ukagura rero niho gukoresha cy'akazi kujyo kugura imashini yindi ukoresha mu kazi kawe wanashaka giciro nikivuna baragerageje bagakora kama kori anama kori kariko yaba kari kama kori kaba kazimbye gusumba kwazi nka kuriwa ngaha mu Burundi akorerwa hanze ndavuga ati ko mwafashe ko abogakoresha arabari hejuru y'imiliyoni 25 ku mwaka mu bisanzwe umuntu ari munsi yayo mahera ni bake cyane kuko muharuye muza gusanga umuntu aca imiliyoni 25 ku mwaka aca hafi 69 ku munsi ni butiki sanze igurisha ibiro nka 10 by'umuceri cyangwa 5 by'ibiharage ayarayaca ku munsi no kuvuga ni make ashoboka abagakoresha banashaka bari hejuru yayo mahera nawe nyese banini cyane kuba mutangiye gukoreshwa ho nyene amakoro amaze kuduga nka TVA iramaze kwigwiza hafi kabiri uko no fatira aho ntumbereye mu batanga kori banini banini imbere yuko kanuka mashini kaza ku kwezi hatozwa imiliyoni 12 hagati ya 10 na 12 za TVA yonyene mugubu unye kugeza hagati imiliyoni 24 na 30 ku kwezi no kuvuga bitumwa niki bitumwa nuko ryakori kuva umuguzi aririshe shaturibona hageze na kumenyekanisha makori nkubuka ibihindura za gusanga twamaze kubibona
Mujeni udandaji shira hamwe riharanira gato yakabaguzi ya buko rirajwe ushinga nikena gifumbire ryama gibonekeza mwirimo gimpeshi na gatasi kandi abarimyi baba barishe amafaranga kare Pierre Nduwayo arirongo yabivuze kuyu wa kabiri mu iganiro kuri radio isanganiro afatiye ku myidogo y'abarimyi bavuga ko hama yibonekeza gucegwa mu itangwa gifumbire kandi hinguriro fumi riguma rihingura umwavu uwo warongo ya buko akabona kwishira mu fumi rikwiye gushikiriza abarongo y'igihugu ingorane rifise zituma uko hajirima haba hibonekeza ingorane zo kubura ifumbire kwiye bigatuma n'umwimbuti yongera tumukurikire
Ishirahamwe ry'abaguzi abuko riraje ushinga n'ikena ry'ifumbire rihingurwa n'ishirahamwe fomi ivyo bikaba uko ari ishirahamwe twe twadufise ko icizere cinshi kandi ari ishirahamwe rifashwe mu mugongo cane na leta biciye ku makomine aza aratanga amakotizasyo ku mwaka kandi bikongera bikaba uko aho abanyagihugu bose baba hamagarirwa kuza baratanga amafaranga uko sezo ije mugabo ugasanga bayatanga ni sezo yindi giheze batigize baronka ifumbire ikwiye ivyo rero muri aboko byaduteye impungenge nyinshi cyane nashane cyane yuko ishiramwe ifumi ari shirahamwe rikora shinga imizi no mu bihugu duhana ibibe ivyo rero muri aboko rero twumvige ni hane wacu abarimyi bakwa babidoga ihe cyose yuko ifumbire bataironka bikwiye kandi ihingurirwa hane wacu ivyo rero cyabifita ingaruka mbi yuko wa mwimbu abarongo y'igihugu bama bahimiriza abantu kubizana cyane cyane ubuye mu burimyi budashobora guteruje imbere kuko murazi yuko ifumbire rifise uruhara ntangere kugira ngo umwimbu uheze uboneke yindi ngorane nyamukuru nuko ni ifumbire nk'iyi ibonetse usanga hari abantu bari hejuru uca usanga aribo baca bayironka mugabo babanyagihugu bato bato bari bayikeneye ari kugira ngo bashobore kurima ibitunze umuryango mbere bashobore no kuronka ivyo bashora ntibaheze ngo baronke iyo fumbire kandi babarisha amafaranga ubwa mbere ugaca usanga rero ako gake kabonetse gaca kigira mu minwe y'abandi bantu babakuru kandi bobo batari basanzwe batuzwe n'ubwo burimyi rero turateye akamo abarongoye kino gihugu bumve izo ngorane abanyagihugu barimwo bamaze imyaka kandi vyaba bivugwa mugabo uko amasezo aje fomi ikama igira izo ngorane hamwe hoba hari ingorane yiharije nk'uko ari ishirahamwe rifise akamaro cyane mu gihugu ryoheza rikavuga ingorane ryo barifise kugira ngo abarimyi baronke ifumbire ikwiye bongere baheze baronke umwimbu ukwiye nk'uko bano barongoye igihugu cacu bamwe bariko barahimiriza ibintu byo kugwiza umwimbu
isanganiro
inama isumba ingimba Radio Isanganiro amakuru muri mwe w'ikirundi tuyabandanirize mu ijanye n'amagara y'abantu abantu barenga 50% mu bandi umugira wa sida bari mu gwaruka ivyo ngo birabonekera no mu ngeso zitandukanye z'urutwara mu buhumbu bivugwa na muganga Aime Ndayizeye atwara umugambi w'igihugu jejwe kugwanya sida amesha ko kubera ivyo bateguriye inyigisho zitandukanye uwo mugwi kuva kuri wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura mu kubereka ingene bategerezwa kwigenza kugira birinde kwandura indwara zifatira mu byumba by'irondoka narijya ari nabo Burundi bwejo tumukurikire
ibikorwa byo guhimiriza ugwaruka kubijanye no kwirinda umugera wa sida kubijanye no kwirinda indwara zica mu byumba by'irondoka kubijanye no kwirinda indwara z'igitigu kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza no kwirinda kubigeme gusama imbanyi batiteguriye ubwa mbere nuko uko mubizi turavye ibyigwa byagiye birakogwa mbere n'ikigeruka kijanye na rusansi mu mari kugwa bene gihugu mu Burundi ibyigwa birekana yuko ugwaruka niko gwinshi mu gihugu aha mbere turavye n'abari munsi y'imyaka 18 barenga ibice 52% ekwijana tukabona kandi ko rero ugwaruka rufise inyifato zitandukanye zituma baja mu buhumbu cyane aho dusanga mbere nko mu biharuro by'abantu bariko barandura umugera wa sida gushika uno munsi mu gwaruka nibo benshi aho dusanga ari mu bice birenga 50% by'abantu bandura umugera wa sida bari mu gwaruka bari mu miyabaga nico gituma rero zino nyigisho tuko turategura kugira ngo ugwaruka dusibe tugwereke kuko bwa mbere ko ari bwo Burundi bwejo hama tubereke ngene bugira inyifato zibereye kugira ngo ntibashobore kwandura izo ngato hagati turavuga kugira kandi ntibashobore gutwara imbanyi batiteguriye cyane cyane kubigeme gutyo rero baheze bafate ingendo ibereye kugira ngo arabiga baje mu mashuri gutyo nabo bazeze bateze imbere igihugu mu myaka iri imbere cyane cyane ko aribo imwumva ko ari benshi aribo rero bakipise ingufu kugira ngo dushikire amahangiro y'igihugu kuko tatoje kwacu ku munsi wa gatanu tariki 5 z'ukwezi gw'icenda mu kibuga cya Jean de Republique ku bisaza 5 nuko abavyeyi nuko urikura ugwaruka ruze iruhabwe izo nyigisho kuko aho mbere hazoweza akaba n'ibijanye n'ukuraba ubumenyi bafise kubijanye n'izo ngwara nagenda avuga
muganga Emenda Yizeye atwara umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida mujanye n'indero ishuri rise Kominare Almaktoum ryo mu Gatete muri Komine Rumonge intara ya Burunga rizo kwakira ubwa mbere mu buraro abanyeshuri baba ijana kuva mu mwaka w'ishuri ugiye gutangura mu Burundi François Vyarimana mushikangaje w'indero n'ubushakashatsi niwe bivugaho yagendera iryo shure kuyu wa mbere uwo mushikiranganje avuga ko hazoba harifashishwa nyubakwa zihasanzwe mu kurindira ko izindi ziboneka mezi ya 3 ibikorwa byo kubaka bitanguye ni mu nyuma y'amakenga abavyeyi ndetse n'ubuyobozi ko uburaro bwari bwemewe kuri iryo shure bushora kudatangurana n'umwaka w'ishuri giye gutangura Jean Pierre Misago
mu kiganiro ramenyesha makuru ahejeje kugenzura inyubakwa z'iryo shure François Byarimana umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi avuga ko atagisivya kolise communal Al-Maktoum yo mu Gatete izokwakira abanyeshure mu buraro aho umwaka w'ishure wa 2025 ushiruwe 2026 ubucutangurira uwo mushikiranganje avuga ko basanze iryo shure rifise aho ryoba rirakirira abanyeshure mu kurindira kw'inyubakwa zabigenewe ziboneka mu mezi atarenga 3
twabonye rero yuko mu kurindira kwivyo bikorwa by'inyubako bitangura mbere bizotangura muri uku kwezi nyene mu kurindira yuko ebihera kuko bizomara amezi 3 gusa twabonye uko ari inyubakwa bashobora kuba barakiriramwo abanyeshure kugira ngo mwaka w'ishuri niwatangura ishuri zotangure ari ishure y'uburaro
François Byarimana avuga ko hari udukogwa dukeyi two kubanza gukora utwo natwo akemeza ko ubuyobozi bw'ishure bufashanije n'abajejwe indero muri komine no mu ntara ndetse n'intwaro muri komine Rumonge bagiye kudukura mu nzira umushikiranganye nabwo buce burungika y'abanyeshure
niyo twamanika bimwe twita ama orientation bakazokumva ko harabo twashize kuri iyi shuri Al-Maktoum bazokumve yuko ari ishuri nziza yari ikeneye yuko yoba ishure ifise uburaro
nishure kaminuza ry'abasahiriza leta ryo mu Rumonge izete rimaze igihe ryarugawe by'imfata kibanza ryaragendewe kugira ngo umushikiranganje arabe ko ivyo bavuga ko bahinduye ngo basubire kugurura ari vyo umushikiranganje w'indero avuga ko hakiri ivyo kubanza kwisuganyamwo nkibijanye nabigisha ndetse n'ikigwikoreramwo Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Mwevugwa mujanye n'intwaro musitaniro wa komine Kayanza magarira abaherutse gutogwa ngo barongora amazone gutunganiriza abo barongoye atakura abankunzi canke akamwana wa mama Godefroid niyo nizigiye atanga karorero kwifumbire ko ibonetse uko yubingana kose yoza irasabikanirizwa bose ku mutumba atawukumiriwe yabivugiye mu nama yahuje iyo ndongozi kuyu wa mbere n'abarongoye amazone yose agize komine Kayanza tumumvirize
Nyagira umuntu mwizone muri umwe ngasumba abandi abantu bagiye uburenganzira bumwe ni nawo nabe n'igihugu bazobona yuko muri abavyeyi nshatse kuvuga iki nkuba karorero nk'umwavu uci tunganiriza bose nyagira umuntu aca avuga ngo jewe ngo ntware ivuko 50 ngo abandi batware kamwe kamwe era bose banze batware umwe baheze kweze sabikanye mwizone ntihagire umwana n'ikinono ndumvuga abantu bari nk'uburenganzira bumwe nabo ni mwenga bamwe barakumiriwe ega gukumira si kuvuga ngo uvuga ngo uramwirukanye jewe nje gutonda muvire mfite uburenganzira ndisinda bironye cavuga yuko jewe ataburenganzira afise na cyane yo mwene ibi bintu bitabikwiye bose muba bavyeyi mukubigaburira abo mutwara nk'ubu intumbero twe dufise amukayanza nuko uyu mwavuje utangwa ku mitumba hanyuma imitumba igasabikaje ko twasanze iyo abantu batonze ngo batondeye umwavu urashaka gusanga abantu 20 batonze batondeye umuntu mugako ku mitumba twe tuba turi bamwe
Abahuza abo ku mutumba bimwe mu byo bajejwe harimo kwakira ibirego by'abafitanye amatati n'ugico bashikirije ku matati yose sentare z'intango zifitiye ububasha biri mu ibwirizwa ry'umwaka wa 2021 rigenga abahuza yerekana kunagura intayo ku mugina ni mu gihe bamwe mu bacamanza banegura inyifato y'abahuza bamwe bamwe biha ububasha bwo guca imanza atabwo bahabwa n'amategeko byinshi kuri iryo bwirizwa na Clovis Niyonkuru
Nuko tubisanga mu ngingo ya 5 y'iryo bwirizwa rigenga abahuza bo ku mutumba ryo kuwa 2030 umwaka w'2021 abagize intahe yo kumugina abitwa abahuza bafite umurimo nyamukuru wo kwakira ibirego byafitaniye amatati no kugira icyo bashikirije ku matati yose sentare z'intango zifite ububasha kumvikanisha abafitaniye amatati mu gihe ayo matati aterekeye umutekano w'igihugu kandi byakozwe bikaba bidatose kazi imico n'imigenzo myiza abahuza bo ku mutumba ashobora kandi gutorera inyishu amatata avuye kucaha mu gushinga indishi bijanye mu girubanza n'ivyaha bijanye ruri muri zo sentare y'intango ifitiye ububasha. Ingingo ya gatandatu y'iryo bwirizwa ivuga ko abahuza batigira bashinga ibihano. Mu ngingo yaryo y'indwi herekana ko intahe yo kumugina igizwe n'abantu 15 batowe n'inama yo kumutumba. Ingingo y'umunani ivuga ko intahe yo kumugina hasasa n'imiburiburi umugwi w'abantu 5. Ingingo ya 11 ivuga ko intahe yo kumugina iheje kwiheza amatati iha bafitaniye amatati ikopi cegeranyo kirimwo ingingo canke icyubiro cyayo gitangiye imvo kandi agashigwamwo igenekerezo naho intahe yasasiye ibiranga bafitaniye amatati icate amatati amasura yumvirijwe n'incamaka y'ibyo yasuye umuti wabonye kubereye n'amazina y'abashishe muri iyo ntahe. Iyo ngingo yerekana kandi ko cegeranyo gishigwa ku mukono n'abafitaniye amatati hamwe n'abashashe mu ntahe y'ukubumvikanisha. Mu gihe bidakunze ko bafitaniye amatati bumvikana, utashimijwe n'ingingo yafashwe arashobora kwitura sentare mu minsi itarenga 15 baronse cegeranyo. Tubisanga mu ngingo ya 14. Bamwe mu bacamanza rero bakaba banegura inyifato y'abahuza bamwe bamwe bo ku mutumba bihubasha bwo guca imanza atagu bahabwa n'amategeko aho banabeshikirije mu ndwi iheze mu nama y'abahuje n'abaronga amasentare n'umukuru wa sentare ntahenyuzwa.
Abadukurikiye mwese amakuru twari ko turabashikiriza niho tuyarangirije. Dusubire tubashimire ko mwayumvirije mwandanye mutega amatwi Radio Isanganiro.